mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda mudukurikira kuri FM 88 n'ibice bitatu no kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda. Turi ku mirongo migufi shortwaves mu Burundi kuri metero 19 na metero 22. Ndibutsa ko mwadukurikira ariko no ku rubuga rwacu rwa internet kuri www.radioyacu.com. Mwiriwe neza nshuti, turi kumwe na Eugenie Mukankusa basuhuza kandi mbaha ikaze mu makuru yacu yo kuri uyu mugoroba. Hano muri studio ndi kumwe na mugenzi wanjye
Fidel Niyongabo, nanje ndabaramukije.
U Rwanda rurashinja Uganda icyo rwita ishimutwa ry'abandi banyarwanda babiri.
Umwe mu baturanyi yasabye muri abo bantu b'inshuti ze ko baza umukoro kubatirisha abana be bari mu rusengero. Birumvikana ko hari kubatiza kw'abana niho babakuye barabatwara.
Uwo ni umuyobozi w'akarere ka Nyagatare bwana Godfrey Mushabe avuga uko abaturage bo mu karere ayobora bafatiwe muri Uganda ejo ku cyumweru. Polisi mu Faransa yataye muri yombi abantu batatu bakekwa mu bifitanye isano na bombe yakomerekeje abantu 13 mu mujyi wa Lyon mu cyumweru gishize.
Abategetsi mu burengero bwa Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo bavuga ko abantu 45 bapfuye, abandi amajana 200 irengero ryabo rikaba ritazwi inyuma y'ubwato buzamye mu kiyaga Mayindombe.
Abaturage bishe umukozi mu bahanganye n'icyorezo cya Ebola mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump n'umushikiranganji wa mbere w'Ubuyapani Shinzo Abe berekanye uno munsi kuwa mbere aho badahuriye ku by'uko niba amamisiri igihugu cya Koreya ya Ruguru giherutse kugerageza bikiye kubiri n'ingingo y'urwego rw'ishyirahamwe ONU rujejwe amahoro n'umutekano ku isi. Izi nkuru hamwe n'izindi zivugwa hirya no hino ku isi no mu karere turazigaruka ko mu kanya gato imugume hafi y'amaradiyo yanyu. Duherereye ku idonido ry'amakuru yo hirya no hino tubafitiye muri aka kanya. Muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, abategetsi bo mu rengero bw'ico gihugu bavuga ko abantu 45 bapfuye, abandi amajana 200 irengero ryabo rikaba ritazwi inyuma y'ubwato buzamye mu kiyaga Mayindombe. Simon Mbo Wemba ayoboye igisagara ca Inongo yabwiye itorokanizo ry'amakuru ry'Abanyamerika Associated Press ko umusi w'Imana ku muhingamo ko benshi bari muri ubwo bwato bwagize isanganya mu kiyaga Mayindombe barabigisha. Ubwo bwato buvugwa ko bwari butwaye abantu barenga 400. Simon Mbo Wemba avuga ko ababigisha bari bagiye kwakira imishahara yabo bafashe ubwato kubera amabarabara muri ako karere ameze nabi. Amenyesha ko abana 11 barimo bapfuye igihe ubwato barimo bwazama kubera imikuba myinshi mu kiyaga Mayindombe. Simon Mbo Wemba avuga ko igipolisi cahagaritse kapitene w'ubwo bwato itoza rikaba ariko riraba abategetsi bagabishije ku bikorwa byo kurondera bazimanganye muri ico kiyaga bizoshobora gufata hagati indwi imwe canke zibiri ubwato mu gihugu ca Kongo kenshi butwara ibitigiri birengeye urugero vy'abantu n'imizigo.
Tukiri muri Kongo, abaturage bishe umukozi mbo muvuzi mu burasirazuba bw'igihugu. Uwo mukozi yari umwe mu bahanganye n'icyorezo cya Ebola. Abo baturage basahuye ikigo kivurirwamo iyo ndwara ya Ebola. Ibi biri muri raporo ibiro ntaramakuru bya Faransa byabonye kuri uyu wa mbere. Abatuye umudugudu wa Vusahiro mu karere k'ubuzima ka Mabarako mu ntara ya Kivu y'amajyaruguru barahagurutse kuwa gatandatu batera itsinda ry'abakozi barwanya Ebola. Ibyo byasohotse mu nyandiko yo ku cyumweru ya Ministeri y'ubuzima mu gihugu cya Kongo cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ivuga ko umukozi w'itsinda rishinzwe isuku mu rwego rwo kurwanya no guhagarika ubwandu bwa Ebola yapfuye arimo kujyanwa kwa mu bitaro yari maze gukomereka. Ikigo cy'ubuzima cya Vusahiro cyarasahuwe gisigara kimeze nk'ahantu hajugunywa imyanda. Amazu atatu nayo mu mudugudu yarahiye arakongoka. Mu kindi gitero ikigo cya Valumba gisuzumirwamo indwara ya Ebola mu ntara y'ubuzima ya Butembo cyarasahuwe, ibintu biramenagurwa mu ijoro ryo kuwa gatandatu rishyira ku cyumweru. Icyorezo cya Ebola cyatangajwe mu burasirazuba bwa Kongo mu kwezi kwa munani k'umwaka ushize wa 2018, cyahitanye abantu barenga 1,200 mu ntara ebyiri, izo ni Ituri na Kivu y'Amajyaruguru. Mu byumweru bishize kandi abandi bantu banduye iyo ndwara ya Ebola. Ibikorwa byo kurwanya icyorezo cya Ebola byatambamiwe n'ibitero by'abarwanyi mu bigo by'ubuvuzi, aho bamwe mu bakozi biciwe bishwe na bamwe mu baturage badashaka amatsinda y'ubuvuzi. Kuva icyo gihe ibitero byahitanye abantu 4, abandi babarirwa muri 40 barakomeretse barimo abarwayi, nk'uko Minisiteri y'Ubuzima ya Kongo yabitangaje kwa gatanu.
Ratisi vidi Amerika Washington DC. Naho muri Zimbabwe umugambi ukomeye utavuga rumwe naho na leta yaho, Movement for Democratic Change MDC mu mfunyafunyo, wasubiye gutora Nelson Chamisa kubandanya awuyobora. Iyo ngingo yafashwe mu ikoraniro rya mbere ry'uwo mugambwe kuva Morgan Changirai yashinze uwo mugambwe yitavye Imana. Chamisa yatsinzwe mu matora y'umukuru w'igihugu yabaye mu mwaka uheze w'2018, niwe yarasanzwe ayoboye mu bisanzwe umugambwe MDC kuva Changirai yitavye Imana haheze umwaka. Emara Chamisa ntiyari bwatogwe cese n'abanywanyi b'uwo mugambwe kubera yari umukandida wenyine itogwa ryiwe vyabaye ibisanzwe. Chamisa tangaje kwihinduka riri mu nzira mu gihugu cya Zimbabwe no mu karere kose ka Afurika kubera abakiri bato bashigikiye ubuyobozi muri ako karere. Chamisa, umukandida w'umugambwe MDC mu matora y'umukuru w'igihugu yabaye mu kwezi kw'indwi mu mwaka w'2018, yatsinzwe na Perezida Emmerson Mnangagwa yaserukiye umugambwe uri ku butegetsi za NUPF. Chamisa yatangaje ko amatora yaranzwe n'ubusuma bukomeye, akaba yaranse kwemera intsinzi ya Mnangagwa kuva icyo gihe. Chamisa avuga ko imigambi yabo isanzwe kwerekeye guhindura ibintu mu gihugu. Avuga ko bashaka kubaka igihugu abantu bose biyumvamwo, ngo kuko uko atari ku bintu bimeze muri iki gihe.
Amakuru y'ijwi ry'Amerika tuyakomereze mu Bufaransa, aho polisi y'igihugu ivuga ko yataye muri yombi abantu batatu bakekwa mu bifitanye isano na bombe yakomerekeje abantu 13 mu mujyi wa Lyon mu cyumweru gishize. Abakora iperereza uyu munsi ku wa mbere bavuze ko umunyarijeriya ufite imyaka 24, umunyeshuri mu by'ubumenyi bwa mudasobwa, ari umwe mu bakekwa batawe muri yombi. Hari amakuru avuga ko na nyina umubyara yafashwe hamwe n'undi munyarijeriya w'inshuti y'umuryango. Mbere Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu y'Ubufaransa, Minisitiri uyiyoboye Christophe Castaner, kuri Twitter yari yatangaje ifatwa ry'uwo munyeshuri ariko nta bindi bisobanuro yatanze. Uwo munyarijeriya w'imyaka 24 y'amavuko yashakishijwe cyane na polisi kuva mu ijoro ryo kwa gatanu ubwo bombe yakorewe mu rugo yaturikaga. Imbere muri iyo bombe harimo imisumari, abagore 8, abagabo 4 n'umwana w'umukobwa umwe ufite imyaka 10 bakomerekejwe n'icyo gisasu. Cyakora nta wakomeretse ku buryo bwamuviramo urupfu nk'uko abayobozi b'Ufaransa babivuga.
Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump n'umushikiranganji wa mbere w'Ubuyapani Shinzo Abe berekanye uno munsi kwa mbere aho badahuriye kuvuga uko nimba amasiri igihugu cya Koreya ya Ruguru giherutse kugerageza biciye kubiri n'ingingo y'urwego rw'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU rujejwe amahoro n'umutekano ku isi. Imana abo bategetsi babiri babandanya kumvikana ku mugambi wo gutuma ikigobe cya Koreya kitarangwamwe ibigwanisho ruhonyanganda. Mu kiganiro bahereye hamwe abamenyeshamakuru inyuma y'ibiganiro hagati yabo ku murwa mukuru w'Ubuyapani Tokyo, Perezida Trump yatangaje ko abona ingingo ya Koreya ya Ruguru ikugerageza amamisile ari umugambi w'umutegetsi kizigenza w'icyo gihugu Kim Jong-un wo kwibonekesha ko kubera izo mvu atampungenge bimutera kubimwerekeye. Umushikiranganji wa mbere w'Ubuyapani Shinzo Abe avuga ko ingingo ya Koreya ya Ruguru ikugerageza amamisile birenga ku ngingo y'urwego rw'ishyirahamwe ONU rujejwe amahoro n'umutekano ku isi. Yongeye amenyesha kandi ko mu biganiro hagati y'igihugu ciwe na Koreya ya Ruguru, leta yiwe irondera cane cane gutorera inyishi ikibazo c'abayapani banyuruzwa n'ico gihugu. Abe yarakiye neza ivyo yavuze ko ari intambwe ziboneka mu biganiro vyerekeye ubudandaji na Amerika.
Ayo rero yaramwe mu makuru avugwa hirya no hino ku isi. Ibiganiro byacu birakomeje, mutwihangane ndicyakora kuko ibyuma ntabwo birimo kutubanira muri uyu mwanya, ariko mukomeze kugumana natwe. Mu kanya turajya ku makuru yo mu karere k'ibiyaga bigari.
Hagaragaye umwuka mubi mu muhango wo gutanga ibisigazwa by'umunyarwanda.
nkuko nari mbabwiye ibyuma ntabwo birimo gukora neza, ariko mutwihanganire. Ubutegetsi bwa Uganda uno munsi bwashyikirije ubw'u Rwanda umurambo w'umunyarwanda bavuga ko yarasiwe ku butaka bwa Uganda n'abasirikare b'u Rwanda muri uwo muhango wabereye ku mupaka wa Gatuna. Uwo murambo wakiriwe hari indorerezi z'ibihugu n'imiryango mpuzamahanga itandukanye irimo na ONU. Ibindi kuri iyi nkuru mubigezweho na mugenzi wacu Ignacio Sebahizi uri muri Uganda.
Hagaragaye umwuka mubi mu muhango wo gutanga ibisigazwa by'umunyarwanda bihabwa abategetsi b'u Rwanda ku mupaka wa Gatuna. Ubwo ikipe y'abategetsi b'u Rwanda bari bayuwe na meya w'akarere ka Nyagatare Claude Mushabe banze kwinjira muri Uganda ngo bicare aho bari bateguriwe. Bityo intumwa z'ubutegetsi bwa Uganda zari ziherekejwe n'indorerezi kuva mu ambasade atandukanye yo mu Burayi no muri Amerika, ndetse n'izo mu bihugu bya Afurika y'Iburasirazuba bagiye aho abanyarwanda bashakaga kugira ngo abariho umuhango ukorerwa. Havuzwe amagambo atari make ku mpande zombi ashingiye ku byegeranyo Minisiteri z'ibihugu byombi zishinzwe ububanyi n'amahanga zasohoye mu mpera z'icyumweru gishize, zivuga kuri icyo gikorwa cyo Uganda yamaganye yivuye inyuma kandi kacyita igikorwa cy'ubushotoranyi gisuzuguje ubusugire bw'igihugu cya Uganda. Ukuriye umutekano mu karere ka Kabale gahanye umupaka n'u Rwanda kandi kari hafi n'icyo gikorwa cy'ubwicanyi cyabereye, Bwana Gadi Rugaju yavuze ko kenshi abasirikare b'u Rwanda bafite imbunda bavogera ubutaka bwa Uganda ariko Uganda ikicyekera.
Since this border was closed, we have had very many issues.
Ati kuva aho umupaka wafungiwe twagiye tubona abasirikare benshi b'u Rwanda bitwaje imbunda bambuka umupaka bakinjira muri Uganda. Ariko twe nka Uganda turikekekira tukabona binjira bakongera bagasubira inyuma tutabanyize na gato. Ariko aho bigeze ndabona bitakongera kwihanganirwa. Twifuza kubana n'abanyarwanda mu mahoro. Ariko nk'abashinzwe umutekano turabasaba kubuza abanyambunda banyu gukomeza kuvogera Uganda. Ubu bwari ubugira gatanu ukurikije raporo zacu.
To stop your gunmen from crossing to Uganda.
Meya w'akarere ka Nyagatare Mushabe Claude wariyoboye abanyarwanda baje gufata ibisigazwa by'umuntu wabo ashimangira ibyari mu cyegeranyo cyasohoye na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Richard Sezibera. Yavuze ko icyo gikorwa cyabereye ku butaka bw'u Rwanda ariko ntiyasobanura ukuntu umurambo wishwe wageze mu maboko y'ubutegetsi bwa Uganda niba yaraguye ku butaka bw'u Rwanda.
In as far as giving us our deceased one is concerned, Rwanda
urwego rwo kuduha umurambo w'umuntu wacu, igihugu cy'u Rwanda ntabwo gishobora kwemera na gato abambuka umupaka bakora fraude bingiza ibicuruzwa bitemewe n'amategeko. Kandi byanakabaye byiza muduhaye n'abandi banyarwanda bafungiwe mu gihugu cyanyu. Nejo harayi hafashwe abandi babiri. Nimuduhe n'abazima nk'uko muduhaye uwapfuye.
It's better than you bring us even those who are still alive.
Ubwicanyi Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Uganda yise igikorwa cy'ubugome cyakozwe n'abasirikare b'u Rwanda ku basivile bwabaye mu ijoro ryo ku wa gatanu. Ukurikije Uganda hishwe abantu babiri, umunyarwanda Kerenge Jean Baptiste hamwe n'umunyayuganda Nyesiga Alex. Uwo munyarwanda ageragezaga kwambutsa fraude yarakuye muri Uganda kuri moto, hanyuma arabutswa abasirikare b'u Rwanda arimo kwambuka umupaka mu nzira itemewe n'amategeko asubira inyuma muri Uganda. Nuko abasirikare b'u Rwanda bamukurikira muri Uganda binjira metero zisaga 50 baramurasa kimwe n'umunyayuganda waruje kumutabara. Mu musirikare wabarashe yaje ahisha imbunda ye mu ikoti nini ya gisirikare. Ariko ukurikije u Rwanda, mu musirikare yahanganye n'umugwi w'abantu bari batwaye fraude baje kwanga kumviriza amabwiriza y'abashinzwe umutekano, ahubwo bakagerageza kubarwanya bakoresheje imipanga, bityo bakaraswa mu gikorwa cyo kwirinda. Hagati aho u Rwanda rwongeye gutunga agatoki Uganda mu gikorwa cyo gushimuta, haruvuga ko abanyarwanda babiri Sanvra Pierre hamwe na Habiyaremye Eric bari bashimuti wahakuriye y'umupaka n'abashinzwe umutekano ba Uganda ubwo bari bambutse umupaka kujya mu muhango wo kwizihiza amavuko y'inshuti yabo muri Uganda. Nyamara ariko igipolisi cya Uganda cyo kivuga ko cyafasha abagabo bombi basanzwe ari abasirikare b'u Rwanda bari baje mu gikorwa cy'ubutasi muri Uganda, kandi n'umunyarwanda bari kumwe akaba yafashwe. Nibutse ko hashize amezi atari make Uganda n'u Rwanda barebana y'ingwe, buri gihugu gishinja kigenzi cyacu ubugambanyi. Byaviriyemo ubutegetsi bw'u Rwanda gufunga imipaka yabwo na Uganda no kubuza abanyarwanda kongera guhonyoza ikirenge ku butaka bwa Uganda. Ignatius Bahizi, Ijwi rya Amerika, Uganda.
Urakoze cyane Ignace Sibahizi kuri iyo nkuru. Tukira kuri iyi nkuru yerekeye u Rwanda na Uganda, nkuko mugenzi wacu abivuze, haravugwa itabwa muri yombi ry'abanyarwanda babiri bafatiwe ku mupaka wa Uganda ku munsi w'ejo saa sita n'igice z'amanywa. Inzego rero z'umutekano z'u Rwanda ziravuga ko bashimuswe n'inzego z'umutekano za Uganda. Mugenzi wacu Geoffrey Mutagoma hamaze kuvugana na Mushabe Godfrey, n'umuyobozi w'akarere ka Nyagatare, atangiramo baza uko byagenze.
Umwe mu baturanyi yasabye muri abo bantu b'inshuti ze ko baza ku mukoro wo kubatirisha abana be, hanyuma baragenda. Bagezeyo bari mu rusengero, birumvikana ko hari kubatiza kw'abana, muri urwo rusengero niho babakuye barabatwara.
Ni ukuvuga ngo bari mu rusengero rwo hakurya muri Uganda?
Bari mu rusengero rwo hakurya Uganda.
Batwawe nande?
Batwawe n'inzego z'umutekano z'Uganda.
Babashinja iki? Bavuga ko ari iyihe mpamvu itumye babafata?
Mu by'ukuri ntabwo twabimenya. Amakuru twahawe nuko gusa aba bantu bari mu rusengero bakabajyana. Impamvu n'ibyo bababajije ntabwo twari twayimenya.
Inzego za Uganda zivuga ko abantu zikunze guta muri yombi ari abantu bakora mu nzego z'umutekano b'u Rwanda, binjira mu buryo butubahirije amategeko abigenga. Aba bantu bafashwe bari mu rusengero baba ari abaturage basanzwe?
Abaturage basanzwe baturanye bahandi imbibi, ni abaturage bazanye. Urabyumva nawe, umuntu utumira undi akamutumira kuza mu batizo w'abana kuntu ubuvandimwe abafitanye.
Bigomba kuba ari ibintu bikomereye abaturage b'ibihugu byombi, kubera ko u Rwanda rumaze igihe rwaragiriye inama abaturage barwo kutajya muri Uganda, ariko ababo bari babirenzeho baragenda.
Bari babirenzeho nibyo. Ni nayo mpamvu natwe tugomba gukomeza ubukangurambaga kugira ngo abantu bumve yuko koko kwambuka i Bugande ari ikintu kibashyira mu kaga. Nibyo koko mwivuga, u Rwanda natwe ubwacu twakomeje kubwira abantu ko badakwiye kwambuka, kandi ntabwo ari ukuvuga ko batambuka, ahubwo bagomba kwambuka banyuze mu nzira zemewe. Ariko ni inama mu by'ukuri bagiriwe, nta nubwo babujijwe kwambuka, ariko ni inama bagiriwe yo kutambuka, kubera yuko igihe cyose iyo bambutse nyine bagirirwa nabi. Nawe urabibona rero icyabaviriyemo icyo ari cyo. Ariko ni inshingano yacu nk'ubuyobozi gukomeza kubwira abaturage bacu ko tubagira inama yuko badakwiye kwambuka mu buryo ubwo aribwo bwose.
Hari n'indi nkuru irimo kuvugwa muri iki gihe Uganda, nanone ngira ngo ni muri ako karere kanyu muyobora. Uganda ivuga ko mwarasiye abaturage babiri, umwe w'umunyarwanda undi w'umugande, ku butaka bwayo. Ibyo bifite ubusobanuro?
Icyo nakubwira cyo nuko koko iryo raswa ryarabaye, ariko mu kuba abaturanyi bacu b'i Bugande ni abantu kenshi na kenshi usanga kunyura mu nzira zitemewe bitabatera ikibazo. Ubucuruzi buca mu nzira zitemewe ubona yuko butabatera ikibazo. Barambutse rero nibyo, bambutsa ibicuruzwa mu buryo butemewe, ni magendo. Inzego z'umutekano zigerageje kubahagarika, batangira kuzirwanya, batangira gukoresha uburyo bwose bushoboka. Birumvikana rero ko inzego z'umutekano igihe habaye ikibazo nk'icyo urimo zirwanya, ikibazo cyaba cyose kiba cyashobora kuba
bo barwanyije bashaka kwinjira cyangwa bashaka guhunga, kuko ntabwo byaba byumvikana uburyo barwanya inzego z'umutekano w'u Rwanda kandi bakagwa ku butaka bwa Uganda.
Ibyo ni ukuri. Ngira ngo ikiza ni uko habayeho gukomeje kubiperereza ku mpande zombi, babona ukuri guhari. Kigaragara ni uko u Rwanda natwe nk'igihugu nta nyungu dufite mu kujya gutera abaturanyi b'u Bugande. So twebwe icyo twakubwira ni uko barasiwe igikorwa cyakorewe ku butaka bwacu. Gufatwa kw'abafurodeli byakorewe ku butaka bwacu, ibindi birenzeho ngaho ni uko abantu bashobora gukomeza bakazamenya ukuri uko ariko. Ariko twebwe ukuri kwacu nk'akarere ni uko.
Iyo urebye ibivugwa na Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'u Rwanda, ukareba ibivugwa na Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Uganda, usanga bemera ko hari ibibazo, ariko bakavuga bati tuzayoboka inzira y'ibiganiro, tuzashyiramo imbaraga kugira ngo turebe uburyo bwo bunyuze mu mahoro bwo gukemura ibibazo dufite hagati y'ibihugu byacu. Ariko wareba ukuri ko birimo kugenda, ukabona abaturage bararaswa, ukabona abandi barashimutwa, mwe muri aho bibera, mwe muhana imbibi n'icyo gihugu, murabona hari amahirwe yuko ibyo bintu bizatungana?
Icyo nakubwira cyo ni uko uburemere nk'ibihugu igihugu cy'abaturanyi biba bwahaye kino kibazo butandukanye n'uburemere abaturage babona. Abaturage ni abaturage baturanye, ni abaturage babanye neza. Ikibazo cyabaye barakibonaga, bazi ko cyagenze. Abaturanyi rero b'Abagande nta kibazo na kimwe bafite. Abantu n'uyu munsi barakora imirimo yabo nta kibazo na kimwe. Abanyarwanda nuko, ntabwo wabona yuko hari ikibazo cyateye imitima ihangayitse, kuko bazi ukuri kw'ibintu ko kuba kumeze ku mipaka yacu.
Turamushimiye rero, ni umuyobozi w'intara w'akarere ka Nyagatare, ni Mushabe Godfrey, yaganiraga na mugenzi wacu Jeffrey Mutagoma. Turabashimiye kuri icyo kiganiro bagiranye. Tukomeze rero tubagezaho n'andi makuru, ariko tunabasaba gukomeza kutwihanganira kubwo ibyuma bitagenda neza. Amatora y'abadepite b'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi yabaye muri iki cyumweru gishize mu bihugu 28 bigize uwo muryango. Mugenzi wacu Fidel Niyongabo avuganye mu kanya na Gracien Rukindikiza ukurikirana ibintu bya politiki, akaba yaranakurikiye amatora mu gisagara cyangwa se mu mujyi wa Kasha mu gihugu cy'Ubufaransa i Paris. Aratangira rero avuga uko yabonye amatora y'abadepite b'umuryango w'umwe bw'Uburayi muri rusange.
Ayo matora muri rusange twayabonye yuko yaritabwe n'abantu benshi, tutari twibaza yuko haza kuza abantu bake. Hame kindi nacyo cyayaranze ni uko habaye umugambi umwe cyane cyane abafaransa baza kuwatotora, ariko waciwe uwa mbere ari wo bahora bita Front National, witwa Rassemblement National. Nicyo kintu cyane cyane cyatangaje, n'ikindi cyabashinzwe ibintu by'ibikikije by'igihugu bita ecology.
Umuntu yitegereje imigambwe yari isanzwe iri ku butegetsi izwi mu karere k'Iburaya, yaba ariyo ku ruhande rwa gauche canke droite, itavyifashemwo neza mugabo izobandanya rifise ibibanza biboneka mu muryango w'ubumwe bw'Uburayi, naho abo batsimbataye ku byimviro vya kera bishigikiye inyungu za bakavukire bagize intambwe zikomeye nabo rajushinga n'ivyerekeye bidukikije. Icyo igitigiri cyabaye kirekire cy'abitavye amatora no kuba iyo migambwe nk'iyo extreme droite ya Radouze cyane, bivuze iki kuri kazoza k'Iburaya muri make?
Ubwa mbere icyo bivuze byerekana neza yuko abanyagihugu ngira aba batwara bataki batahura, kuko urabona yuko bataki bemera babashyira mu nzira batagomba cyangwa ntibabumvirize. Hanyuma ikindi nacyo ni uko mu bihugu byinshi bamaze kugerageza, abagoshe n'abadroite barasubiza bahindura, ari iyo migambo yari ikomeye, barabura abantu bumviriza bogira ibyo biyumvira. Hanyuma ubu naho niwe ariko ariyumvira yuko abo ba extreme droite abo bantu bagwanye cyane cyane abantu bava hanze bagwa bafise uko intwaro zitumbereye neza, aribo rero bariko baragomba kwijukira, kuko bavuga bati niyo basigaye ko dushira ku ntwaro. Birateye ubwoba kandi birerekana yuko mu minsi iza nk'Ubufaransa mbere, nibaza ko mu matora azokurikira hazoba hatwara umuntu muri iyo Front National Marine Le Pen, ashobora kuba ari atwara Ubufaransa mu minsi ikurikira mu myaka iza habaye amatora.
Iyo migambwe iriko itera ikomera ni hose ku isi, iyo migambwe ya extreme droite itsimbateye ku byimvu vya kera n'inyungu za bakavukire, ku bwanyu mubona naho abantu bariko barayijukira no kubera baburabujwe niyo migambwe ari hasanzwe, canke baribaza mu by'ukuri ko iyo migambwe izotorera inyishi ibibazo byabo?
Abantu naho batora barazi neza ko iyo migambwe itazotora inyishu ku bibazo byabo, mugabo kugira ngo berekane yuko bahaza abandi babatwara batabumviriza batoriyo iyo migambwe kugira ngo babereke bashavuze. Mugabo hari n'abimbira bati nkeka nibahaja bazobabagira ibyo bahinduye, kuko barabwira ati hazobanza kuba inyungu nyinshi ku banyagihugu, ariko abubu bagira inyungu ku byo mu isi ibyo bita bya mondialisation, bagira inyungu ku bandi baduye hanze, bagira inyungu ku bantu b'amahanga. mahera ariko ahandi hazoba ku bantu bato bato ku bantu banyagihugu niyo mvugo ituma iwakwega muga naho batacu bazuhindura ntacu bazuhindura nabone bazutwara nka manda imwe bazutwara rimwe ntibazusubira ya kabiri umva banyagihugu binibura yabasa nabatakigira ico batani ico bamira kwaro za demokrasi demokrasi kirasaza nibaza ko mu minsi za demokrasi wayizoheba igahinduka
ego mukurangiza muri make Marine Le Pen yavuze ko ayo matora yerekanye ko abafaransa biyamirije politike n'izina rya Emmanuel Macron. President Macron mwibaza ko ari kihazokura n'iki kizokura muri ayo matora?
Nibaza yuko atakiwe azotukura muri ayo matora kuko urayibona neza yuko ntabibona yuko hari kigo yohakura muga mu bisanzwe yarakeneye gukura mu kigwa bikaboneka neza yuko intwaro yiwe idakurikiza ibyo abanyagihugu biyumvira bikaboneka neza yuko intwaro yiwe nk'uko benshi babivuga ikurikiza ibintu by'abantu b'amahera menshi abantu b'inyungu nyinshi aribo usanga iyi ntwaro yaragira amahera berekana neza yuko n'abanyagihugu bato bato nk'ibi by'abajire jone birirwa mu marabara akeneye kubumviriza cyane cyane ni kutabumviriza kutakurikiza inyungu zabo nizo zituma nibyo bizotumana imbere ataronka namanda ikuri.
Urakoze cyane. Yari Gracien Rukindikiza akurikiranira hafi vyerekeye politique yahagarikiye amatora mu gisagara cya Cachan mu ntara ya Paris mu France. Twariko tuvuga ku vyavuye mu matora y'abashinga amateka b'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi ivyavuyemo bikaba byamenyekanye ejo ku munsi w'Imana. Turabashimiye kuri iki kiganiro. Murakoze.
Murakoze.
Baramukije bakunzi namwe banywanye bijwi rya Amerika. Mu ntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose, ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva. Kubera iyo mvo, Ijwi rya Amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru, amafoto, amavideo y'ibibera aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga, naho mugendera. Mudushikiriza n'ibindi byumviro n'ivyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibarajishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu canke inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba 1 2 0 2 4 4 1 9 9 3 1. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Radio Ijwi rya Amerika Washington DC mu kinyarwanda no mu kinyarwanda turi hafi gusoza, ariko tubibutse ko mutwumvira kuri FM 88.3 no kuri FM 104.3 mu Rwanda, mu Burundi ku mirongo migufi short waves kuri metero 19 na metero 22. Ibiganiro byacu turabisoza mu kanya.
Twabwiye rero ko abategetsi mburengero bwa Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo bavuga ko abantu 45 bapfuye, abandi 200 irengero ryabo ritazwi. Aho ni nyuma y'uko ubwato buzamye mu kiyaga Maindombe. Simon Bo Wemba ayoboye igisagara cya Inongo yabwiye itororokanizo ry'amakuru ry'abanyamerika Associated Press ku munsi w'Imana kumuhingamo ko benshi mu bari muri ubwo bwato bwagize isanganya mu kiyaga Maindombe barabigisha.
Abaturage bishe umukozi wo mu buvuzi mu burasirazuba bw'igihugu cya Republika ya Demokarasi ya Kongo. Uwo mukozi yari umwe mu bahanganye n'icyorezo cya Ebola. Abaturage basahuye ikigo kivurirwamo iyo ndwara ya Ebola. Ibi bikaba biri muri raporo y'ibiro ntaramakuru bya Faransa AFP byabonye amakuru kuri uyu wa mbere.
Umugambwe ukomeye utavuga rumwe na leta y'igihugu cya Zimbabwe, Movement for Democratic Change, MDC mu Mvonyafunyo, wasubiye gutora Nelson Chamisa kubandanya ayobora uwo mugambwe. Iyo ngingo yafashwe mu ikoraniro rya mbere ry'uwo mugambwe kuva Morgan Changirai yashinze uwo mugambwe yitavye Imana. Chamisa yatsinzwe mu matora y'umukuru w'igihugu yabaye mu mwaka uheze w'2018.
Abimukira batatu b'Abanyafurika barimo umwe ufite imyaka 15 bavumbuwe mu modoka bihagitse mu twanya duto tw'imfungane nko munsi y'intebe cyangwa se nyuma yayo, bagerageza kwambuka umupaka bavuye muri Maroc bajya muri Espagne nk'uko byavuzwe na polisi kuri uyu wa mbere.
Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump n'umushikiranganji wa mbere w'Ubuyapani Shinzo Abe yerekanye uno munsi wa mbere aho badahuriye ku vy'uko nimba amamisiri igihugu ca Koreya ya Ruguru giherutse kugerageza ikiye kubiri n'urwego ingingo y'urwego rw'ishyirahamwe mpuzamakungu rujejwe amahoro n'umutekano ku isi.
Polisi mu Faransa iravuga ko yataye muri yombi abantu batatu bakekwa mu bifitanye isano na bombe yakomerekeje abantu 13 mu mujyi wa Lyon mu cyumweru gishize. Nshuti mwese twari kumwe, tubashimiye kuba mwatwihanganiye n'ibyuma bitakoze neza, ariko kandi tubashimira kuba mwagumanye natwe mukamwa duteza amatwi. Tuboneyeho akanya no ko gushimira abadufashe kuhanga bw'ibyuma, Fatuma Karara na engineer bari kumwe. Dushimiye rero mwe mwese aho mwari muri, tukaba tubararikiye n'ibindi biganiro byacu kuri mikoro. Mwari kumwe nange Eugenia Mukankusi
na Fideni Yongabo. Mbwira ibihe byiza muhandanye mudukurikirana mu biganiro byacu. Thank you.